ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muteza amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2019 muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Turafise indirimbo zitwega ziwacu gatwiki wacu nk'amahasa akaba ni indirimbo dusanzwe dusubiramwo zikizungu zingande ikinyarwanda ikirundi gikongomani ndetse mu rusangi indirimbo zose mu rusangi turazikora.
Umwe numwe mu basore b'amahasa y'abarundi bafise umwuga wo kuririmba aho bari mu buhungiro mu gihugu cha Uganda. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini z'impunzi z'abarundi muri Tanzania, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imiburaya turazibafitiye hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi. Ikaze mwese. Mbere yo kuja mu idonido y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, duherano muri Amerika aho hariko haravugwa kandi cyane igikorwa cyo gukura ku butegetsi umukuru w'igihugu Donald Trump. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aradusigurira muri make igikorwa bita impeachment.
Mwaramutse neza. Uyu munsi Donald Trump ashobora kuba president wa gatatu mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhamijwe ibyaha n'abadepite, ibyo bita impeachment mu Cyongereza. Koko rero umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urakora itora uyu munsi nyine ku kirego cyemejwe mu cyumweru gishize na komite y'uyu mutwe w'abadepite ishinzwe inzego z'ubutabera. President Trump ashinjwa ibyaha bibiri: gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Twibukiranyije impeachment ni igikorwa cy'urwego nshingamateka cyo gushyira ikirego ku mutegetsi wo hejuru wo murindi ishami ry'ubutegetsi bw'igihugu, no kuvuga urwego nyubahiriza tegeko cyangwa urwego rw'ubucamanza. Impeachment twayigereranya n'ikirego umushinjacyaha yitegura gushyikiriza urukiko iyo anketi zarangiye neza. Ntabwo impeachment ivuze gukura umuntu ku butegetsi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impeachment iba ku rwego rw'igihugu no ku rwego rwa leta zigize igihugu. Turebere hamwe muri make cyane amateka magufi ku rwego rw'igihugu. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwawo history.house.gov, umutwe wa impeachment inshuro 64 kuva mu 1789 umwaka itegeko nshinga ry'igihugu ryemejwe. Muri izo nshuro 19 nizo zonyine zabyaye ikirego cyangwa se impeachment. Ku zindi zose 45 amaperereza yarangiye umutwe w'abadepite utemeje ikirego. Ku bantu 19 uyu mutwe w'abadepite wareze muri Sena, ibyaha byahamye 9 bose b'abacamanza bahita birukanwa ku mirimo yabo. Babiri basezeye ku kazi kabo Sena itaratangira kubaburanisha. 8 yarababuranishije ibagira bere. Aba bagizwe bere na Sena barimo abaperezida babiri: Andrew Johnson mu 1868 na Bill Clinton mu 1998, hanyuma Sena imugira umwere mu 1999. Perezida Richard Nixon we yeguye mu 1974, umutwe w'abadepite uri hafi cyane kumwemezaho ikirego. Impeachment ya mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku musenateri witwaga William Blount mu 1797. Mu byo abadepite bamureze harimo ibyaha bya ruswa. Sena yaramuburanishije ntiyabimuhamya, ariko iramwirukana. Urubanza rwe rwimakaje ihame ryanditse mu itegeko nshinga ko buri rwego rw'Inteko Ishinga Amategeko, Sena cyangwa umutwe w'abadepite, rwishyiriraho amabwiriza ngenderwaho yo kwihanira abarugize. Rushobora kwirukana umwe muri bo ku bwiganze bw'amajwi ya 2/3 by'abarugize. Ntabwo rero urwego rumwe rw'Inteko Ishinga Amategeko rushobora kubwira urundi ngo nimwirukane uyu nguyu cyangwa se ngo nimumuhane ku buryo ubu n'ubu. Shuti zacu ikigana Amerikana na hajihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteza amatwi. Ubutaha tuzarebera hamwe ibya impeachment ku rwego rwa za leta zigize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugira umunsi mwiza, murakarama.
Arakoze Thomas Kamirindi yatubwiye muri rusange ibijanye na impeachment. Reka dusabe mugenzi wacu Aloise Bigirimana tubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi na we nyine nahereye kuri icyo gikorwa cya impeachment muri iki gihe hano muri Amerika.
Urakoze Oriana, umukuru w'umurwi w'aba Republicane muri Sena Mitch McConnell ejo ku munsi wa kabiri yaranse ibyasabwe na mugenzi we arongoye abademokrate muri Sena nyene Chuck Schumer. Schumer yasabye abafasha bakomeye ba Perezida Donald Trump kwitaba mu kwezi kwa mbere gushikiriza ibyo bazi mu mburano ku byaha Trump yagirizwa. Schumer yashikirije ko Sena ibwirizwa kumviriza abategetsi bane bo muri leta ya Trump barimwo umunyamabanga mukuru mu biro bya Perezida Mick Mulvaney hamwe n'uwahoze ari umuhanuzi wa Perezida ku bibazo by'umutekano John Bolton. Abademokrate bavuga ko abategetsi bazi byinshi mu twigoro twa Trump ko gusaba Ukraine gutohoza ku mukeba wiwe muri politike Joe Biden bashobora kuzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Inama nshingamateka yiganjemo abademokrate itekanya kuri uyu munsi wa gatatu gutora ikemeza canke igahakana ibyaha bibiri nyamukuru Perezida Trump yagizwa kuba yararenze kandi bishobora no gutuma ava ku butegetsi. Abahinga babona ko ibiganiro bya kidiplomasiya hagati ya Leta Zunze za Amerika na Korea ya Ruguru bishobora guhagarara burundu. Ni mu gihe Korea ya Ruguru yashikirije kwizorungika ikigendajuru cya misile kigenda ikirere kirekire nk'akaganuke izo birungikiye Amerika ka Noel. Muhinga muri Korea ya Ruguru Joshua Polake yashikirije ko atakimenyetso kigaragara abona kw'icyo gihugu gikeneye kuganira na Leta Zunze za Amerika muri iki gihe. Korea ya Ruguru yarongereje agasomborotso mu kugerageza misile 13 kuva mu kwezi kwa gatanu mu twigoro two kugondoza Amerika ngo igikure ko ibihano. Mu gihe Korea ya Ruguru yogerageza iyo misile canke ibisasu bya nuclere muri iki kiringo cya Noel, abahinga bibaza ko Amerika ishobora kwishyura ikoresheje ingufu za gisirikare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, Perezida wa Sudan Umanuko Salva Kiir hamwe n'umukuru w'abarwanya leta Riek Machar baremeranije gushinga leta mfata kibanza y'ubumwe ukwezi kwa kabiri kw'ikiringo cya nyuma bihaye kutararangira. Izo ndongozi zibiri zasinye amasezerano mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2018 inyuma yo kuremerwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Leta Zunze za Amerika hamwe n'ishyirahamwe rihurikiyemo ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika byishinze iterambere IGAD. Perezida Kiir hamwe n'uwo yahoze ari cegera ciwe baraganiriye iminsi itatu ku murwa mukuru Juba muri iyi ndwi. Ibihumbi amajana by'abakozi ba leta barihereje amabarabara ku murwa mukuru w'Ubufaransa Paris hamwe no mu bindi bisagara bikomeye ejo ku munsi wa kabiri n'umunsi ugira 13 biyamiriza umugambi wa Perezida Emmanuel Macron wo guhindura bimwe mu itegeko ryo gukukuruka rimaze imyaka irenga 40. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati agereranya ko abantu bagereranywa ku 650 aribo bakoze imyirekano ku murwa mukuru Paris. Iryo hinyanyurwa ry'ayo mategeko rikura imyaka yo gukukuruka kuri 62 igashika kuri 64.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yaravuganye na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ibibazo bya Libya mu gihe Turukiya iri mu mwiteguro wo kurungika abasirikare muri icyo gihugu cyatabaguwe n'intambara mu gihe byoba nkenerwa. Uburusiya bushikiriza ko bushigikiye igihugu kironderera umuti intambara yo muri Libya nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wa leta Dmitri Peskov. Mu kwezi guheze Perezida wa Turukiya Erdogan niho yasinye amasezerano y'umutekano na leta ya Libya yavuye mu mwumvikano. Ayo masezerano avuga ko leta ya Tripoli ishobora gutuma ko abasirikare ba Turukiya muri Libya.
Rakoze cyane mugenzi wacu Thomas Kamirindi ku makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Tubutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ubu ni wa mwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Buganda. Akenshi y'abantu bahunze barata imyuga yabo, ariko ivyo ntivyashikiye ku basore babiri b'abarundi b'amahasa bakaba arabaririmvyi bahungiye muri Uganda kuva muri 2015. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yaganiriye nabo ku kazi kabo k'uburirimvyi.
Warakoze nakina kiva warakoze na mahama warakoze.
Ejo nitwa Ndikumana Armel abarije butoyi mu mahasa.
Kandi wowe?
Naje nitwa Ndikumana Arno nkaba ndi bukuru mu mahasa. Ego twebwe turi amahasa umugwi w'amahasa wavuye Burundi ukora imiziki yitwa tumaze gusohora umuziki witwa Kiwacu wakunzwe cyane. Barawuzi benshi urimo wawe Mico n'Akaranga. Bo buryo turi ngaha mu Kampala dufise umugwi witwa Together Live Band twashatse gukorana n'abandi kugira dushobore gushikiriza abarundi bari ngaha Kampala umuziki wabo ucuraranze uturirimbo twabo twa kera batazicwa n'irungu kubera bahunze, ariko bibuke babone yuko umutuziki twabo bakitumviriza bakatwumva tukabagihera bagasubira kwibuka iyo baje bava n'ukuntu byari byifashe.
Hanyuma baniye muri abahanzi kandi muri amahasha.
Ego mu bikorwa byacu bisanzwe turi abahanzi, turafise indirimbo zitwega ziwacu gatwiki wacu nk'amahasa, hakaba ni indirimbo dusanzwe dusubiramo z'ikizungu, izingande, ikinyarwanda, ikirundi, igikongomani, ndetse mu rusangi indirimbo zose mu rusangi turazikora mu mugwi witwa Together Live Band, ariko twashoboye gushyira hamwe tugashobora gucuraranga dukoresheje ibi byuma bigezweho kugira ngo dushobore kumvisha umuziki w'abarundi n'abanyamahanga tuwushikane kure cyane mu barundi aho baherereye hose aho bashoboye guhungira.
Hanyuma ibi kubera iki mwabishyiramo kubikorera hano Kampala?
Ego urumva twaraje Kampala kuva 2015 hadutse ikibazo cy'i Burundi, turaza tuza kubananiriza ubuzima bwacu hano. Ama dusanga hano hari abarundi benshi bagwiriye, ari abage badusabaye amahasa ko mwaririmba nta kuntu mutegurira akantu tukabaririmbira tukaza kubaraba. Tuzo turavuga tuti nitwo kwikorana twenyine kubera hano hari abandi baririmbye b'abarundi, reka tushyire hamwe tuyite Together. Mugabo aho tugeze kuri Together Live Band.
Bivuze ko kuririmba ntabwo mwabitangiriye aha ngaha, mwari musanzwe mukora no mu Burundi?
Ego kuririmba twabihereye kuva mu Burundi, kuva 2005 twari twakoze indirimbo ya mbere muri studio benshi bamenyereye yitwa Kirimba Art, yakoreramwo abahungu bo muri Etoile du Centre, abo twarashoboye kurana umuziki wa mbere. Ariko mu 2010 niho twagiye kuzamuka cyane dusohoye indirimbo Ndagakaranga y'u Burundi twa Kiwacu, yashoboye kumenyekana cyane, irashika no kure cyane mu makungu hose barayimenya, ari yashoboye no kutuzamura cyane.
Uvuze ko mwaje 2015 hamaze kwaduka ibibazo by'intambara mu Burundi, uvuze ko namwe mwaje nk'impunzi mwarahunze cyangwa?
Ego bitewe n'uko i Burundi byari bimeze, twebwe twa dusanzwe dukora umuziki mu gihugu cy'u Burundi dusaduhura n'ibibazo aho abantu bagenda bikekana, bitewe naho twari tuba kumusaga tubona ko hari ibibazo byinshi byo bya politike bibiri hanganye. Turabona ko twari turonse umuntu adufasha tubwira ati nashobora kubimuraho mukabananiriza ibikorwa i Kampala. Twari tuje dufite proje yo gukora imiziki album, ariko bimaze kumeruka turavuga ati zime twosubira inyuma n'ubundi ntaco birimo, reka tugume hano tukomeze muri proje yacu buhoro buhoro. Ubu tuba tumaze gukora indirimbo zibiri
bo kugera ryo ngaha aha tugeze muri Kampala ubu twasanze twabonye community nini y'abarundi turavuga ko iri kitutobaryohera kandi turi ngaha hanyi twaje tuhitamo kuguma hano Kampala buro turi mu nziza y'i Kampala
hanyuma kuba mu buhungiro hari cyo hari ingaruka bishobora kuba byarateye ku mwuga wanyu buhanzi
ego kuba mu buhungiro twaratakaje bisimbuga ingufu twari dufise mu Burundi na project twari dufise twari twateguye yuko mu Burundi twakorera imiziki myinshi ndangakaranga nkuko akiwacu yari imaze gusohoka twa tugiye kuyikorera clip video kugira ngo dushobore kwereka abarundi twatugwa tuzoshike kure dusaba n'ama festival yo hanze dushobore gusabamwo ububasha bwo kugeramo guhiganwa n'abandi bantu bakora imico ndangakaranga bihugu byabo ariko hano byarapfuye iyo projet nigishobotse kubera twashye tuvi Burundi nibazo by'i Burundi studio twakoreramwo yarugaye yitwa Kim Friends Record tugeza ntaco biratugora kumenyereza turamenyereza umuziki turaje hirya no hakuno turondera abarundi batubwira ngo dufatwe bafashe ibi twabafashe ibi kunda baraza kudusanga aho dukorera mu bubare
kuva mwagira hanga hari indi ndirimbo maze guhanga mu butumwa mutanga muri iyo ndirimbo hari ko mwamuvuga ku buzima mwaciyemo ubuzima bw'ubuhunzi cyangwa ubuzima muri rusange bw'igihugu cyanyu ibibazo by'igihugu cyanyu cyane
ego cyane mu ndirimbo twashoboye gukora kuva dushitsino hariho zibiri hariho imwe twagize y'urukundo nindi imwe twaririmbye kubijanye ni ubuzima bw'impunzi nindi twashoboye gukora igira gatatu n'abana batonyi cyane bana bo muri korale batonyi cyane b'abarundi bafite association ishira hamwe yitwa RCN twarashoboye gukorana indirimbo y'agateka k'abana kabana b'impunzi
hanyuma iyo ndirimbo hariyo mwahanze mugeze ahangaha niyo abarundi bamwe bakiri mu gihugu baba batazi nakabasabye ngo muyiririmbemo agace kamwe nuko
kuba impunzi n'ibintu bibaho kuba impunzi n'ibintu bishika ibibazo iyo bijutse haba hatorewe kutoregwa inyishu ibibazo iyo bijutse warakoze nakinakinakivara warakoze na mahama warakoze iyo mutabira yes
abo rero ni impunzi z'abarundi bari mu Buganda tuje muri Tanzania mu gihe i Geneva mu Busuwisi hateraniye inama yo kurabira hamwe uko impunzi nabimukira bafashwa impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu ca Tanzania zifise icyo zisaba abari muri iyo nama babishikirije kuri mikro y'umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika James Joven muri Tanzania
nk'ikintu turimo turabona kabisa nk'inama kumva imwo iraba kukerekeye impunzi ndibaza yuko kabisa hiyo Geneve kabisa murakwiye kukiga ko ikibazo cyacu turabona yuko ngaha amwikambi kandi duhangayitse twareba ku kibazo kumwe tubayeho tukabona tubayeho nabi mu kibazo ibibazo byose bije biza bitureba baratubeshera ngo hariho ngo inkongo bike n'ibindi kandi ubwo mu kwinjira twarasatswe turagira gute mugabo ikiza cyo cyose kiza kitureba
mutugiye iyo nama muri mone muyabe ijambo moshika ko cyumvira murabe ko mutukura hano tubahagorewe mu abapeyi ya hano ayo tugowe itugira shinge na rugero ekano muke uratubangamiye muvuze ahantu mwereke mubona yuko twopfa hano muri no muriyo turi mu muriyo wakandi wosandi wokuri turi mu muriyo wasandi wokuri murareye nama muri kumwa muri Geneve yuko mwadusabira kugira turabe hamwe twungururiza hano hantu haratubihiye tubamerewe nabi rwose imitima yacu hagaze ku biti nk'inyoni ntitugirayo ducira natumira
iyo nama murimwo i Geneve twaguma mushimangire cyane rwose ku kibazo cyerekeye impunzi ziri muri Tanzania bivanye n'uko kujya ngaha turahike muga turagowe baga kituje ngo ibibazo bigabanuke muga kugera no munsi nta na kimwe kiva ko ukuvuga ko bitera byiyongera kuko n'iyo nama murimwo turumva ko muriko muri iki kibazo dosi wacu ahubwo nyabona murabukuntu mugishimangira cyane gose kugira mutwunguruze mutuvane ngaha hanyuma natwe naho kugira ngo twumve ko twabona amahoro kuko dufite byinshi bitubabaje ngaha
jewe mu by'ukuri ikibazo kijyanye n'ubuzima bwacu nk'impunzi bwa mbere numva nshima cyane kuba numva ko hoba hari inama izokoranya kumbure abad ubutegetsi kumbure ba UN n'abandi n'andi mashirika kugira ngo bigi kibazo cyacu nk'impunzi. Icya mbere cyo no bivuga ko mu by'ukuri turavye ubuzima bwacu bw'uyu munsi n'ubw'iminsi irenganye kugeza aho byashitse abantu tukongera tugati igihugu tugahunga kugeza n'ubu. Ikibazo tukibona cya mbere nuko tugerageze kumviriza amaradiyo, tugerageze kumviriza ibinyamakuru byo hirya no hino. Mu by'ukuri igihugu cyacu kugeza n'uyu munsi nta mutekano uriho, nta nico duhiro ku buryo twovuga cyangwa igihe cy'umuntu yoshobora kugira gute gusubira mu gihugu akagira amahoro bivanye n'uko dukurikiranye ibiganiro byo hirya no hino. No kuvuga umutekano wacu muri iki gihugu n'amakungu nta nawemera. Ikidutangaza rero kugeza n'ubu tubatangara buruko bukeye ugumva Tanzania iryuhimiriza idutwara agasa kise kimoni dutahe nidutahe, bo akaba aribo babona umutekano n'amahoro yacu muri iki gihugu. Mugabo twebwe ataho tubona n'ubu tucumva bene wacu barara mu mashamba bafise umutekano muke, ibiziga biracatogwa mu gihugu, abantu baracicwa. Kuga n'ubu nico gicuma tuvuga tuti nta kizere na kimwe dufite.
None twebwe kwera ikibazo ibibazo byaturengeye, none tumere gute bavyeyi bacu kandi ari mwebwe mwatu sidze ngaha murebe kungene mwokwiga ku kibazo kiwacu. Niyo nama y'Geneve kabisa, murebe icyo kibazo cy'isoko cy'ahantu twokaba bamweho twigwariye n'imisishito twahora dukaba kwa gasoko. None amasoko barabomoye ubu kabisa, nibyo mbere mwanabonye bamwe bo baranabibonye, ubisoko riragaragara nta kintu na kimwe ukandagiyemo ho wobuhuye n'ingorane no kukuvuna bakagushyiraho iyo nyamusibya. Ikindi kibazo mbona mwokwiga n'ikindi kibazo cy'impfubyi, bamwe babanyuruje bagatwara abanyina babo na base. Ubu uyi kibazo cy'impfubyi abari ngaho nyene gusa ntibagira kepfo na ruguru. None ubu kweri ngaha amurebye ikibazo cyabo kabisa nacyo murebe kumwe ne mukiga, none bazovahe bazoja hehe
kugira ngo mudutabare aha nukuri turamanitse amaboko dusaba dukomana amashyi mudukura ahantu. Iyo nama yuno munsi nejo hagire kivuyemo cyerekeye impunzi ziri muri Tanzania, kandi emwe mudufashe mutunyarukirize vuba na vuba kuko turaguye ngaha intwagwa ingwara nyinshi tutari dusanzwe tugwaye bivanye n'imirire mibi n'imibereho mibi. Mu minsi duhava tugenda nk'ibikoko atanagahozo dufise twambara. Nk'ubu leta ya Tanzania yumva isati hari inama yicaye Geneve iriko irakurikirana impunzi, hoho baca barushirizaho kudufata nabi nyene gosi kuko bibaza yuko mwanya n'umwanya tuvamo tubacika. Hanyuma kuko twebwe ngaha menga twaje kubura urudandazwa.
Radio Ijwi rya Amerika rero ni muri Tanzania, dukubitire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda mu buseruko bw'igihugu, nabo basaba abari muri iyo nama gukemura ibibazo by'imfungugwa, ubuvuzi ndetse n'ubuzima bubaraje inshinga muri rusange. Baganiriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Icyo nifuza nkajya impunzi yo mu Rusenda, nifuza ko bokwiga ku kibazo cyo carasiye twebwe turiko turaronka ngaha mu nkambi ya Rusenda. Kubera ko idolari 12 baduhereza ni rasiyo ntoyi gose, idolari 12 kuzikuramo agahutu ko kwambara ko dushyiramo ukazikuramo utuvuta two kwisiga cyangwa akazi ko kwambika umwana ni ibintu bitugoye cyane. Idolari 12 ni ukuvuga ngo naho uwo zirya twereka n'ibyo byo agahutu k'umwana cyangwa akarato ko kwambara ni rasiyo y'indwi zibiri wihanganye. Nyuma y'izi ndwi zibiri ni uguhangayika, ni hamwe n'ubundi rero tukava mu mirima y'abandi kuko turiba kumbe bibaza ngo baradufasha kumbe indya baduhereza ni nkeyi. Nifuza ko n'ukuri nk'abagiraneza bokwiga ku rasiyo yacu bakatwongereza nyamaburiburi basi kugira ngo natwe tworokerwe, ntitugiye n'umubano mubi n'abandi bakadushaka kwasa indorari na 30 cyangwa basi binananiye akaduhana basi 25 bo babakoze.
Nk'impunzi yo mu Rusenda, icyo nasaba aba bayobozi bateraniye i Geneve ni uko bogerageza bagakemura ikibazo cy'indero kuko gihanze impunzi nyinshi zo mu ikambi ya Rusenda. Ubwa mbere na mbere abana ntibagereho bigira, abana biga biciye ku mabuye, nta ntebe, amashuri yaruzuye. Ikigira kabiri abana ntibagira ibikoresho. No munsi tuvugana muri uku kwezi kw'12 umwaka w'ishuri uraheze amezi anatanguye, mugo gushwa no munsi abana benshi ntibararonswa amakaye. Mbira umwana yiga tandika umwana yomenyeke, inguka mbi zica zibonekeza nuko umwana ashika mu mwaka wa 5 wa 6 w'amashuri mato mato ataramenya no kwandika izina giwe, adashobora kwandika izina ry'umubyeyi wiwe. Ibyo bikaba tubona yuko atamenye biko araronswa kuko abana biga atabikoresha bafise, kandi biga mu buzima bubi cyane, biga bishye ku mapfa.
Bari abayobozi bateranije Geneve, njewe nk'impunzi ndifuza ko ikibazo bushobora kudukemurira nicerekeye amagara y'abantu bira naho amagara y'abantu ni karabura mu ruganda ntibacura amagara y'abantu ni vyose kuko umuntu adafise amagara ashaka gukora ibikorwa vya misi yose rero turifuza ko aha mu nkambi ya Rusenda iri muri mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Majefo ya Sud Kivu ya Kivu turifuza ko budushingira ivuriro turakeneye ivuriro vyukuri aho bari babumva ico kintu ko ari ikintu gikenewe cyane kuko akavuriro dufise ngaha nakavuriro n'ukuri atacho kamari abantu icambere cyo nta bipimo bikwiye gafise turumva ko no muhinga bw'ubuvuzi agaposte de santé kajirwe kudumya abantu ibihumbi bitanu nakintu turi abantu ibihumbi mirongo itatu nukuri rero bari bakwiye gushiraho ivuriro uvuriro mu bita mu nkambi kugira ngo bitworohe kwivuza ni ukuvuga ikindi nacyo twifuza ko bukora ni uko mu baganga budushyiramo abarundi urabona abantu benshi ntibazi igiswahili uragenda hajya kwa muganga uri umuntu wavuye ahantu utazi igiswahili udashobora kwisigura ntihubwo rungi ni umuganga yishobora gutahura muri cya giswahili ariko yaba harimo abarundi byari kuba ari ibintu byiza cyane kuko twarabibonye no mu yandi makambi biriho abashanwa barundi kugira ngo umuntu agiye kwivuza adashobore kuvuga cya giswahili ashobore kumvikana n'umuntu avuga ururimi rumwe.
Bari abayobozi bateraniye Geneve ico nipfuza yuko botwigira ku kibazo cy'umutekano urama kuko aho duherereye nta mutekano uhari twahunze umutekano muke nubu aho turi umutekano muke uribonekeza mu minsi iheze haraciye imigwi y'abagwanyi yitwaje ibigwanisho ica hagati mu nkambi ivyo igipolisi cha Kongo carabimenye FARDC yarabimenye kabiri haherutswe gufatirwa inkoho zirenze zitatu mu nkambi ya Rusenda zifatwa n'impunzi ubwazo zidafashwe n'abasirikare ba guverinema ya Kongo badafashwe n'igipolisi cha guverinema ya Kongo kugeza aho impunzi zonyene arizo zifatiriye abaje guhungabanya umutekano ica gatatu nuko inkambi iri ku birometero bikeya cane yaho twahunze turi uwo shaka kutugirira nabi muri fraction de seconde yo badushikirije
aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu Washington DC mwari kumwe na aho yanitanga ishaka ndashimiye abamfashije mu bwinga bw'ivyuma na Mukbe yamfashije kwegera ibiganiro tubashikirije ndabararike mu banda imwumviriza radio mukunda ijwi rya Amerika murakoze
radio ijwi rya Amerika yabani ibizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabani ibizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabani ibizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabani ibizo cyacu Jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahujayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu radio ijwi rya Amerika yabani ikibizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabani ikibizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabani ikibizo cyacu
ikisaba kodi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura umyaka imaze isamirana ikize gusa ijya zayiranze. Yo, I'm a new special, I'm a fool in my job.